kina amashinga mateka y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko niyo yashikirije kibazo cy'intererano itangwa n'ibihugu bigize uwo mujyango kubyo nama ashinga mateka hari bikogwa by'uwo mujyango bishobora guhagarara kubera intererano z'ibihugu zateje abo bashinga mateka bashikirije mu nama yabo iheruka kubera Kigali mu Rwanda mu ndwi zibiri ziheze kwica kibazo ari inkoramutima kugira ngo inama y'abashikiranganji igifatire ingingo. Abashinga mateka basabiye ko amafaranga aheranywe gushika ubu ari hafi imiliyoni 25 y'amadolari ya Amerika arenga gato ica kabiri cy'amafaranga Burundi bukoresha ku mwaka no kuvuga imiliyaridi 65 z'amafaranga y'amarundi. Mu rwandiko rwabo abashinga mateka bavuga ko ubwo bukene bw'uburyo bwatumye ibikorwa bimwe bimwe bihagarara abakozi bagacerwa guhembwa bavuga ko hari n'uturusho ku mishahara twahagaritswe hamero no gucererwa kuriha ibikoresho bimwe bimwe biba byaguzwe ngo bikoreshwe mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ni mu gihe ibihugu byose bimaze kuriha ibice 44% byari byategerezwa kuriha. Kuri ibyo umushinga mateka Jeremie Ndakumana atwara umugwi w'ubutunzi mu nama ashinga mateka ya YAC aheruka kubwira Ijwi rya Amerika ko n'uburyo bwari mu kigega cy'intega bizoza bwakoreshejwe bugahera.
Nakubwira yuko hari n'igihe twari dufise amafaranga y'intega bizoza aba yabitswe kugira ngo ashobore gufasha mu gihe ari bigoranye. N'icyo gihe rero baca byikora kuri ayo mafaranga ibyo bihugu bitanze nteranye nzazogeza bigasubizamo nk'ayo mafaranga ubu yarahezwe. Ubu nta mafaranga y'intega bizoza dufise. Amafaranga azokora gushika mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka yabwizwe kuba yarahejeje gutangwa mu kwezi kw'12 k'umwaka uheze. Urumva rero twaracerewe kuko mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka tuzoca twemeza ayo mafaranga azoca atangura gutangwa itariki y'ukwezi. Urumva rero utarariha muri uyu mwaka kuva mu kwezi kw'indwi azobararanije.
Inama Shinga Mateka isaba inama shikiranganji yatanguye ibikorwa byayo kuri uyu wa mbere ko bibaye ngombwa ibihugu bitarariha intererano n'ibirarane byo hanwa. Mu gihe hasigaye amezi abiri ngo umwaka w'amafaranga umuryango wa Afurika y'ubuseruko ukoresha uhere icyo bita annee budgetaire mu Gifaransa, igihugu kimaze kuriha menshi ni Buganda bumaze gutanga ibice 91% hakurikira Kenya kimaze gutanga ibice 52%, ubwo ya gatatu haza igihugu cy'u Rwanda kimaze gutanga ibice 48%, igihugu cya kane ni Tanzania kimaze gutanga ibice 30%, nayo ubwa nyuma haza Burundi tutaratanga na 10 uyu mwaka hakiyongera ko ibirarane byo ku mwaka uheze. Yose hamwe ayo Burundi buheranye ni deni miliyoni zirenga 9 z'amadolari ya Amerika arenga gato imiliyaridi 23 z'amarundi. Ibindi bitekanijwe kwigwa niyo nama shikiranganji ni ibijyanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu bigize uwo muryango wa Afurika y'ubuseruko. Aho inama nshingamateka yereka gushyiraho umugwi uja kwirabira ingene imigenderanire yifashe ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda kuva iyo migenderanire ititukije haraheza umwaka urenga. Ibindi biri ku rutonde rw'iyo nama y'abashikiranganji bajiro karere ka Afurika y'ubuseruko ni raporo y'ingene uwo muryango ukoresha uburyo uhabwa. Kuri ivyo umunyamabanga mukuru w'uwo muryango ambasaderi Libera Mfumukeko avuga ko yafashe ingingo nyinshi zo gutubika umukanda kugira ngo amafaranga yahora aja mu bidakenewe agaruke mu kigega. Mu mpera z'umwaka uheze Libera Mfumukeko yamenyesheje ko hari amaze kugaruzwa ayarenga miliyoni 2.5 y'amadolari ya Amerika. Yifuza ko mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ibiro byiwe byoba bimaze kugarukana mu kigega ayagera ku miliyoni 6 y'amadolari ya Amerika. Bitekanijwe ko iyo nama y'abashikiranganji y'iminsi 2 izurangira kuri uyu wa kabiri hafashwe ingingo ku bibazo bitandukanye. Cyeklavi ni inkuru yarusha ku Ijwi rya Amerika.